VOA. Radio Ijwi d'Amerika. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ku makuru n'ibiganiro tubafitiye kuri isaha kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo mukazi mu biganiro byacu kuri Radio Nshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Burundi ni FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2
Kwebwe tuzi kubaho ariko ntabyo kuganura dutekereza kwebwe ntago twahinze nta kintu dufite cyo kuganura
ubone umunyagihugu mu Rwanda avuga ko afite ingorane zo guhimbaza umunsi w'umuganuro kandi atamwimbu bagize
ibyo rero byose uwo muganuro uzizihizwa mu bushobozi cyangwa mu byo bafite n'ibyo bazasangira byifashishwa rero biterwa n'umusaruro aho ngaho
Uwo ni umushikiranganji w'u Rwanda ashinzwe umuco n'inkino wacu Julien avuga ku munsi w'umuganura uhimbazwa uko bisanzwe izi nkuru n'izindi nkuru zikomeye twabateguriye turazibashikiriza mu buryo bunonosoye mu biganiro byacu byo kuri iyi saha mugume Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ryagiriza urwaruka rwo mu mugambwe Extended FDD uri ku butegetsi mu Burundi gufata ku nguvu abapfasoni. Salah Nu Ismail azwi kandi ku izina rya Salah Babdogo yahoze ari umushikiranganji mushingamateka muri Antunga muri Somalia yagiye mu murwi Al-Shabab ari nyuma y'igitero cya bombe cabaye ku mugwa mukuru Mogadishu. Abantu 31 bapfuye abandi batari bake barakomereka mu gisagara ca Kamishli mu buraruko bushira ubuseruko bwa Siri. Tuhere ku makuru avugwa hirya no hino. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ryagiriza urwaruka rwo mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi ko ufata abapfasoni ku nguvu raporo nshasha yasohowe n'iryo shyirahamwe ryo muri Amerika ivuga ko imbonerakure zongereje ivyerekeye gufata abapfasoni ku nguvu kuvaho ibibazo vya politike bitanguriye mu Burundi mu mwaka wa 2015 iyo raporo ivuga ko ahanini abageramiwe ari abapfasoni bo mu miryango y'abantu bafatwa n'abatavuga bafatwa nk'abatavuga rumwe na leta Salah Nu Ismail azwi kandi ku izina rya Salah Babdogo yahoze ari umushingamateka muri Somalia yagiye mu mugwi Al-Shabab mu mwaka wa 2010 ni umwe muntu ari nyuma y'igitero cya bombe cy'umwe yahuzi yacahitanye abantu 13 ku mugwa mukuru Mogadishu ejo kuwa kabiri ivyo bitangazwa n'umugwi Al-Shabab mu itangazo wo mugwi umenyesha ko Salah Nu Ismail ari mu ntwari zagize gitero ku ikambi y'igisirikare ya Halane. Icyo gitero cyabereye ku gwinjiriro rukuru rw'ikibuga c'indege cyo ku mugwa mukuru Mogadishu mu masaha y'uruja n'uruza rukomeye yo mu gitondo ceje ku munsi wa kabiri. Umwiyahuzi yagize icyo gitero yagerageje kurengana bariyeri ijejwe umutekano ari mu ikamyo yuzuye amabomba ca aturitsa ayo mabombe yihaye inkumbi. Ugwinjiriro rukuru rw'ikibuga c'indege cya Mogadishu rukoreshwa kenshi nabakozi bakora ku kibuga c'indege kandi uri hafi inyubakwa zishyira hamwe ONU n'umuryango w'umwe bwa Afrika umuvugizi w'urwego rw'igihugu rujeje umutekano muri leta zunze ubumwe za Amerika Ned Price yatangaje ejo kuwa kabiri ko Amerika iri kumwe na Somalia n'ibindi bihugu bikorana mu rugamba rwo kugwanya ivyaha bigayitse vy'iterabwoba birondera guhungabanya Somalia Menyesha ko Amerika ibandanya kwiyemeza ko vyerekeye gufasha Somalia gutera ija mu nzira y'amahoro n'iterambere hamwe no gutsinda imigwi y'iterabwoba. Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC muwandanya gukurikirana amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Abantu 31 bapfuye abandi batari bake barakomereka mu gisagara ca Kamchili mu buraruko bushira ubuseruko bwa Siriya ivyo inyuma y'amabomba aturikiye hafi y'urubibe n'igihugu ca Turkiya uno munsi kuwa gatatu. Umenyesha makuru wa service y'igikurdish kuri radio Ijwi rya Amerika Zana Omar ari mu bantu bakomeretse muri ivyo bitero abagize umuryango wiwe nabo nyene bakomeretse service y'igikurdishi y'Ijwi rya Amerika yavuze ko inzu ya Omar iri hafi yahabera ibitero vya bombe yasenyutse ishirahamwe riharanira agateka ka muntu rifise icicaro mu gisagara mu gihugu c'ubwongereza Syrian Observatory for Human Rights ryatangaje ko imwe muri ayo mabombe yarondera inyubako ya leta irimwo icicaro c'inzego zijeje umutekano za leta y'abakurd igenzura karere kari mu micungararo y'igisagara ca Kamishli. Ileta ya Kiislam iyitiriye igitero mu gisagara ca Kamishli biciye mu itangazo ryasohoye ku rubuga rw'itororokanizo ry'amakuru ryayo Amak, mu kuvuga ko wahiga inteko zijeje umutekano z'abakurd. Tubandanya kubashikiriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Bitegekanijwe ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama abwira Abanyamerika yituma yibaza ko Hillary Clinton yotegerezwa kumusubirira igihe azorangiza amabanga yiwe mu kwezi kwa mbere mu mwaka uza. Obama ariko arangiza imyaka 8 mu mabanga yo kuyobora Amerika ari mu bantu bakomeye baza kuvuga uno munsi ku no munsi ugira gatatu w'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe w'abademokrati. Ejo ku munsi wa kabiri intumwa z'umugambwe zarahisemo kumugaragaro Hillary Clinton guserukira umugambwe w'abademokrati mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'11 muri uyu mwaka w'2016. Azoba abaye umufasoni wa mbere aserukiye umugambwe ukomeye mu mateka ya Amerika. Perezida Obama amaze guseruka rimwe ari kumwe n'umukandida Hillary Clinton mu gikorwa ciwe cyo kwiyamamaza. Afise imigambi iyo kumara igihe kinini cy'ukwezi kw'icumi agerageza gutuma abatora baja inyuma ya Hillary Clinton mu ndwi za mbere imbere y'amatora yo ku itariki 8 z'ukwezi kw'icumi na rimwe. Mu mezi yiwe ya nyuma mu mabanga ya Perezida Obama arazi neza akamaro k'iragigiwe, arazi neza ko Hillary Clinton basangiye ivyiyumviro ku vyerekeye kurwanya iterabwoba ku kibazo c'abimukira amagara y'abantu, gukoroza inda, uburenganzira bw'abakundana nabo basangiye ibitsina n'ihindagurika ry'ibihe yotuma myinshi mu migambi yiwe ibandanya. Ivyo mu gihe Donald Trump yemeye gukuraho iyo migambi adatevye. John Hinckley yagerageje kugandagura President Ronald Reagan aheze imyaka 35 azorekugwa vuba avuye mu bitaro vya leta bikurikirana abantu bafise ibibazo vyo mu mutwe mu gisagara ca Washington DC. Umucamanza wa sentare ya leta ya Amerika Paul Friedman yatangaje ko Hinckley muri iki gihe afise imyaka 61 atakigeramiye wenyene ubwiwe n'abandi ko kubera izo mvo azorekurirwa kubana na nyina wiwe mu gisagara ca Williamsburg muri leta ya Virginia kuva ku itariki 5 z'ukwezi kw'8. Yamara mu vyumvikanywe ko kugira rekugwe harimwo gukurikirana ivyo akora n'ingene yigenza hamwe no kwivuza ibibazo vyo mu mutwe ivyo bishobora kuzomara ikiringo c'umwaka. John Hinckley yarapfungiwe mu bitaro vyitwa St Elizabeth. Igitegeko ry'umucamanza risaba abategetsi kumugarukana muri ivyo bitaro hamwe yorenga kuvya sabwe kugira rekugwe. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mwananya kwikirana ibiganiro vyacu kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi, mutumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere. Ishirahamwe riharanira gateka ka muntu Human Rights Watch ryasohoye raporo yaryo nshasha yagiriza urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD gufata ku nguvu abakenyezi. Mugenzi wacu Edi Gwema aratubwira ibindi biri muri iyo raporo.
Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urarega urubyiruko rw'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi gusambanya no gufata ku ngufu abagore. Raporo nshya yasohowe n'uwo muryango ivuga ko imbonerakure zakajije umurego wo gufata abagore ku ngufu kuvaho ibibazo bya politiki bitangiriye mu Burundi mu mwaka w'2015. Iyo raporo ivuga ko abibasuwe ari abagore bo mu miryango y'abantu bafatwa nk'abatavuga rumwe na leta. Abahuye n'iryo hotera babwiye uwo muryango ko bakomeje guhura n'ingaruka mbi zituruka ku bikorwa bibi bakorewe. Izo ngaruka zirimo ibikomere, indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina no gusama inda udashaka n'ibindi. Skay Wheeler, umushakashatsi wa Human Rights Watch, avuga ko bamwe mu bagore bafashwe ku ngufu bavuganye bemeza ko insoresore z'ishyaka riri ku butegetsi zabanzaga kubahambira nyuma bagasambanywa n'abagabo barenze umwe imbere y'abana babo. Human Rights Watch ivuga ko yavuganye n'abagore 70 mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka mu nkambi ya Nduta iri muri Tanzania. Nduta ni imwe mu nkambi eshatu z'impunzi zicumbikiye Abarundi 140. Abo bagore babwiye uwo muryango wa Human Rights Watch ko bafatwe ku ngufu hafi y'amago yabo bakiri mu Burundi, kandi ko mu babafataga ku ngufu habagamo abasore bimbonera kure na bamwe mu bagabo bambaye imyenda y'igipolisi. Kuri uyu wa kabiri, ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ryasohoye itangazo risaba leta gufatira ibyemezo bikaze amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch, FIDH, League Iteka, Amnesty International, kugera no ku muyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu, Zaid Rad Al Hussein. Iryo tangazo rya CNDD-FDD rivuga ko ayo mashyirahamwe yose nta kindi akora uretse kwambika ibara ishyaka na leta.
Duhereye ku mashyirahamwe yitwa ko yubahiriza ikiremwa muntu nka za Human Rights Watch, za FDH, League Iteka, Amnesty International n'ayandi, kushika ku muyobozi mukuru wabo Zaid Rad Al Hussein, biraboneka ko intumbero bafise kandi bagaragaje ku mwaka w'2014 ariyo kwifatanya n'abashatse gutembagaza inzego zitewe n'abenegihugu. Aho izo nkurabara zidashoboye gushika, ayo mashyirahamwe arahazibera kuko n'ubundi basangiye umugambi. Ariko nubwo biri uko, hariho abanyecyubahiro ku isi bashima aho leta y'u Burundi igejeje ibikorwa mu kugarukana amahoro n'umutekano, mu gutsimbataza demokarasi no mu kurondera ineza y'abenegihugu biciye mu biganiro bitandukanye. Ayo mashyirahamwe yitwa ngo aranira agateka ka zina muntu. Umugambo CNDD-FDD urangije usaba ko leta yofatira imigambi irashe ayo mashyirahamwe yose atakindi akora uretse kwambika ibara umugambi na leta yawo. Byari bizwi uko mashyirahamwe nk'ayo adashobora kurondera inabi igihugu kanaka gushika naho afatanya n'abateguriho nyabwoko. Iyo miryango ikora uko ni ya politiki, ikora icyo abanyepolitiki bashaka hisunzwe ubutegetsi ubu n'ubu ku isi bashatse gutembagaza. Ayo mashyirahamwe rero yofutwa ku isi kuko n'ibikoresho by'abagendera igikenye ku isi badashaka yuko ibindi bihugu cyane cyane ibyo muri Afrika bibyura umutwe haba mu butunzi cyane muri demokarasi. Icyo nicyo umugambwe CNDD-FDD na leta yawo biriko birazira mu Burundi kuko birajwe ishinga no guteza imbere igihugu n'abanyagihugu na cyane cyane mu gutsimbataza demokarasi no kunywanisha Abarundi bya bihugu bimwe bimwe by'ubumwe bwa Afrika eka no ku isi yose, bikaba biriko biratahura imvo n'imvano zayo mazimwe.
Uwo yari Gelaze Ndabirabe, umuvugizi w'ishyaka CNDD-FDD, asoma itangazo ry'ishyaka rye kuri radio y'igihugu mu Burundi.
Twagerageje kurondera abategetsi bajejwe iby'agateka ka muntu ba leta y'Burundi, ntitwashobora kubaronka, turabandanya kubarondera kugira bagire icyo bavuze kuri iyo raporo y'ishyirahamwe Human Rights Watch.
Chuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Rwanda, umushikiranganje w'umuco n'inkino arakangurira abanyarwanda kuzo kwitabira kwibuka umunsi w'umuganura uzoba ku itariki 5 z'ukwezi k'8 uyu mwaka. Wacu Julien ayoboye ubwo bushikiranganje yabwiye itangazamakuru ko kwibuka umunsi w'umuganura bitavuze gusa gusangira ibyavuye mu burimyi k'umuganura w'iki gihe ugenewe guhuza abanyarwanda bakishimira ivyo bageze ko mu mirimo bakora itandukanye. Ibindi kuri inkuru twumvirize Asumta Kaboyi.
Urwanda rugiye kwizihiza umunsi w'umuganura muri uyu mwaka wa 2016 hirya no hino mu gihugu, abaturage bataka ko batabonye umusaruro uhagije bitewe n'amapfa yatewe n'izuba ryinshi. Umunsi w'umuganura uteganijwe kuba tariki ya 5 z'ukwezi kwa 8, ukazizihizwa mu ntara zose z'igihugu, batoranywa karere kamwe muri buri ntara. Abaturage baganiriye n'Ijwi rya Amerika batuye mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali bamwe bagaragaje ko umunsi w'umuganura usa nkaho utakibaho abandi berekana ko batakwizihiza umunsi w'umuganura mu gihe nta myaka bejeje ngo bawishimire
kurengaga ikigage cyiza tugakubita mu buki iyo ntango tukayitereka hariya tukanywa none ubu ntabe
umuganura nyine zakavukireze nahawe ndazirawitegura kubera yuko bafite n'amasambu bahingamo twebwe tuzi kubaho ariko ntabyo kuganura dutekereza twebwe ntabwo twahinze nta kintu dufite cyo kuganura
ibintu by'umuganura ntibikibaho ntibikibaho kubera amasambu yabaye mato ubutaka bwabaye buke muri rusange
yese bundi nawukoresha iko ntahinga nabigenza nta masambu ngira nta n'imirima ngira ubuze umuganura kukorwa n'abantu bahinze wenda cyakoze nibadutumira tuzajyayo
Ministre w'umuco na siporo Madame Wacu Julienne mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri wa gatatu yavuze ko muri iki giye kwizihiza umunsi w'umuganura bidakwiye gushingira ku musaruro wabonetse mu buhinzi kwaho iterambere rigeze abanyarwanda basigaye bungukira mu bikorwa bidashingiye ku buhinzi gusa
kwizihiza umuganura tutabivanaho cyangwa tuvuge ngo ntibizaba tugirize umwungenge kubera ko ibiribwa hari aho byagabanutse ibyo rero byose uwo muganura uzizihizwa mu bushobozi cyangwa mu byo bafite nibyo bazasangira byifashishwa rero biterwa n'umusaruro aho ngaho ikindi uko iterambere ryagiye riza hari ibindi binyobwa bigenda biboneka bitari ikigage gusa ku buryo aho ikigage kitazaboneka twumva hazasangirwa ibinyobwa bizaba bihari kandi muri iki gihe tuganira ibinyobwa byinshi byagiye byiyongeraho yaba ari ibikorwa mu nganda ziri mu turere hirya no hino dutandukanye
hari bamwe mu baturage babwijwe rya Amerika ko bifashijwemo n'abayobozi babo ubu batangiye gutegura umunsi w'umuganura ngo nubwo nta myaka bejeje
turegerana duhurira hamwe twese nk'ubu nawe waze wahadusanga aho twakoreye uwo muganura nawe ukatwicamo ukaduha ibitekerezo
duhurira ku kagari cyangwa mu midugudu kubera ko duturanye twese hamwe turi imiryango nk'uko yari isanzwe duhamugara kana akaza tukegerana tugasangira duhuje ku mafaranga duhuje ku mutungo none tukagura bya fanta bya primus bya mitsingi ifite ikigage akakizana ndetse ku nzoga zabuze umuntu ntanzo gaze kibine hanga
twakoze inama z'abaturage nk'abaturage basabwe udufaranga duke amafaranga make bashoboye buri muntu ko ashobojwe bagashyira hamwe nyine bagakora umuganura
ku nshuro ya mbere kwizihiza umunsi w'umuganura mu Rwanda bizahuzwa no kwizihiza isarukiramuco nyafurika ry'imbyino Festipade risanzwe ribera mu Rwanda buri myaka ibiri iri serukiramuco rizahuza ibihugu bya Afurika bigera kuri 14 umunsi w'umuganura uzizizwe ku rwego rw'igihugu mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo umunsi w'umuganura ni ikiruhuko mu gihugu hose Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
urakoze Asumta kuri iyo nkuru mu Rwanda kandi mu gihe hasigaye umunsi umwe ngo isi yose ihimbaze umunsi wahariwe kugwanya indwara y'igituntu Rwanda rwatanguje igikorwa cyo gusuzuma no gukingira iyo ndwara Eric Bagiri ubusa araduha ibindi kuri icyo gikorwa
Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu urujya n'uruza rw'abantu rwari rwose haba imbere y'ibitaro bya CHUK ndetse n'imbere y'ibiro by'umujyi wa Kigali kubashakaga kwisuzumisha n'abikingizaga indwara y'umwijima ni mu gihe haburi gihe gitongo isi yose yizihuza umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara izwi nka hepatite ni indwara isa naho ari nshya mu myumvire y'abanyarwanda ariko nanone ihangayikishije byareberwa mu ndorerwamo y'ikiguzi ku muntu uyirwaye agomba kuyivuza agakira mu bari baje kumenya uko bahagaze no kwikingira bari baturutse mu mpande z'igihugu zose uyu mugabo bwijwe rya Amerika ko yaturutse mu karere ka Kirehe mu masaha 9 z'ijoro kandi mu masaha y'inezo mu gitondo nta kizere yarafite cyo kubona serivisi z'ubuvuzi
abantu bakanguriwe sida cyane ariko ikintu cya hepatite ubu nibwo batangiye kugikangurirwa iyo bakivuga rero bavuga ko abantu benshi bashobora kuba bayifite biryo gutekereza ko ushobora kuba uyifite bakaba bahamagaye bati turaza gukora test ku buntu niyo mpamvu babonye abantu benshi baje kugenshi
ubwo wavuye ikirehe ryari
nabwo urukikirehe ni modoka ya mbere zanye imyaka saa 9 twaje twitonda ko bwa nijoro twageze mu masaha 11 kuko na rugendo rw'amasaha 3
ibyo kuvura indwara ya hepatite A B na C byatangiye mu Rwanda mu mwaka wa 2014 ari nayo mpamvu ministeri y'ubuzima ivuga ko abanyarwanda batarayigiraho imyumvire ihagije no rugamba iyi ministeri igomba kurwana umunsi ku wundi Dr Saben Sanzimana mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima ashinzwe kurwanya sida n'indwara ya hepatite
haracyari kwitiranya indwara y'umwijima ivurirwa hehe harabagikeka kwivurirwa mu miti ya gakondo hari nabakeka kwidakira nirwo rugamba turimo rwo kubwira abantu imyumvire izamuka iracyari hasi ariko kuva imiti itangiye kuboneka nk'umwijima mu bwoko bwa C usanga abantu batangiye kumva ko hepatite ivurwa kandi gakira kandi niko bimeze ndetse hari n'urukingo rwo kuri hepatite yo mu bwoko bwa B ruhabwa abantu bose ubu ngubu dufite namahirwe ko abana bose bari munsi y'imyaka 15 mu Rwanda bararubonye muri gahunda y'ikingira y'abana
ubukangurambaga bwatangiye kuri iyi ndwara y'umwijima ku ikubitiro bwa rebaga abantu 500 bagomba gusuzumwa ku buntu n'abandi 2000 bagombaga kubona urukingo rwa hepatite B ariko kubera bwakozwe ku ndwara isa naho ari nshya kandi iteye icyuba abantu bari gihiriri kandi mu ngeri zose byasebye no guhumuriza abatari bubone serivisi
utari busuzumwe rero muhumurize iki gikorwa kiracyakomeza nkuko bababwiye hari ibigo byagabanyije ibiciro utari busuzumwe nta kibazo turamukingira nayo ni amahirwe akomeye nta kibazo na kimwe ashobora kugera
Bonovaga mfite intege nke tumunkagira n'umuriro mwinshi ubuzima muri rusange nkumva nta kigenda hanyuma ngerageze kujya kwisuzumisha kwa muganga nagira ngo ubwire uko ndwaye ariko ibyo bumvise n'ibyo bampaye n'imiti bampa nkumva bitanshimishije
uwo ni umusaza Antoine Habiyaremye w'imyaka 67 y'amavuko wari umaze imyaka 3 arwaye hepatite C wahawe imiti y'ubuntu kuko yari yarabuze ubushobozi Muri ibi byumweru bibiri by'ubukangurambaga ku ndwara y'umwijima, amalaboratwari ayisuzuma yagabanije ibiciro. Amafaranga 24,900 basuzumiragaho bayashyize kuri 12,500. Kumvukana bw'iyi ndwara ivurwa igakira nanone byashyirwa ku kiguzi cy'igiciro cy'uyirwaye. Ubutegetsi butangaza ko mu myaka yashize byasabaga byibura miliyoni 600,000 z'amafaranga kuyivuza kugeza ikize ariko kubwo ubuvugizi bigeze ku 960,000 ku muntu wiyishyurira yaba yivuriza ku bwishingizi nkarama n'ubundi akishyura mu 200,000 aya nayo abona umugabo agasibundi umusaza Habiyaremye uturuka mu karere ka Rusizi we na bagenzi be bane babonye imiti y'ubuntu bavuga ko iyo batayibona basaga n'abasinyanye amasezerano n'urupfu
iyi ndwara igaragara ko nyirwaye bambwira ko nta muturiko nta muturiko ari ukwitona agategereza gupfa ariko noneho kumva bampa ikintu noneho gishobora kugarura ubuzima bwanjye kimva ni ikintu gikomeye cyane ariko ubundi bari barambwiye bati ntibishoboka
kugeza uba bivuriza ku bwisungane mu kwivuza mituelle de santé ntibashobora kwivuza iyi ndwara icyakora ministeri y'ubuzima iravuga ko igiye kubashyiraho gahunda yihariye yafasha abakene basanga bayirwaye mu Rwanda imibare ministeri y'ubuzima ihabwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS igaragaza ko hepatite B iri kuri 3.2% naho hepatite C kuri 4 Ministeri y'ubuzima nayo iravuga ko yatangiye gukora ubushakashatsi bwayo ngo imenye uko iki kibazo gihagaze uretse imiti ikiza mu gihe cy'amezi 3 nta rukingo kuri hepatite C ruraboneka iyi ndwara y'umwijima yandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye mu matembabuzi igihe umubyeyi abyara akaba yakwanduza umwana n'ahandi
abakora kwa muganga ababa mu nzu z'imfungwa ababana no kanda virusi itera sida abakora uburaya n'abagabo bawuze ibitsina batizanye koresho bikomeretsa nyaha bivuza amagimbo n'abandi ntarumbora nibo bafite ibyago byinshi byo kwandura hepatite
haracyari ikibazo cyo kuba hakiboneka bimwe mu bitaro n'ibigo nderabuzima bidafite ubushobozi bwo gupima iyi ndwara y'umwijima ikibazo bavuga ko bagiye gutorera umuti yakabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Mu gihe ikoraniro kaminuza ry'umugambwe w'abademokrate ribandanya kubera mu gisagara cya Philadelphia mu ntara ya Pennsylvania nkuko twabibabwiye ejo umugenzi wacu Thomas Kamirindi ntiyari kuva iryo koraniro ritangura ku munsi wa mbere ahari karakurikirana ibikorwa byaryo. Thomas Kamirindi wiriwe neza. Turacyariko turagerageza kushikira Thomas Kamirindi ku telefone ariko akurikirana ibikorwa by'ikoraniro kaminuza mu gisagara cya Philadelphia. Muratwumva Thomas?
Yego, wiriwe neza fite.
Wiriwe neza.
Yego.
Ibikorwa by'ikoraniro kaminuza ry'abademokrate rigeze he?
Ubu ngubu rigeze ku munsi wa gatatu bategereje kuza kumva ijambo rya Vice President Joe Biden n'irya President Barack Obama ndetse na candidat Vice President Hillary Clinton nawe araza kuvuga ijambo bwa mbere uyu munsi. Ariko rero tugarutse inyuma gatoya kuri Hillary Clinton wemejwe ejo ku mugaragaro burundu ko abaye candidat w'ishyaka ni ikintu gikomeye cyane mu mateka kubera ko ariwe mutegarugori wa mbere ushyizweho nk'umukandida n'ishyaka rikomeye cyane. Yego, siwe mutegarugori wa mbere ubaye kandida mu matora ya Perezida wa Repubulika, hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'ubu ngubu muri uyu mwaka undi mudamu witwa Jill Stein nawe ni candidate, ariko nukubera ko ari mu gashyaka gatoya, agashyaka ka Green Party, ishyaka riharanira ibidukikije, ndetse no mu 2012 yari yiyamamaje, ndetse no mu 2008 undi bari kumwe mu ishyaka witwa Cynthia McKinney nawe yari yiyamamaje, ariko bose bakabona n'amajwi make cyane mu kwa 2011. Ariko rero kuba Hillary Clinton yemejwe n'ishyaka rikomeye cyane ry'abademokrati ni intambwe ikomeye cyane mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko kuva abagore babona ubushobozi uburenganzira bwo gutora no gutorwa mu 1920 nibwo bwa mbere y'amashyaka y'abarepublikani n'abademokrati aho rasimburana ku mwanya wa president kuva mu 1853 nibwo bwa mbere rero umutegarugori abonye uyu mwanya wo kwiyamamariza ishyaka.
Nayo abashigikiye umukandida bahiganywe mu mugambi wa Democrate Bernie Sanders ishavu ryabo ryo bari ryahwamitswe n'iryo genwa icese ku mugaragaro rya Hillary Clinton.
Buhoro buhoro biragenda bihwama bose bajya inyuma ya Hillary Clinton. Ejo yego amatora arangiye barongeye bakora akantu k'imyigaragambyo gatoya barimo basohoka ikivunge aho amatora yabereye mu kizu kinini cyane, mbese ni ikizu cy'imikino kinini cyane. Nuko nabwo bakoze akantu k'imyigaragambyo gatoya, ariko uyu munsi batuje, kereka muri amasaha ari imbere nibaza kongera bakagumuka bakajya mu mihanda, ariko kugeza ubu ngubu baratuje. Mbese ubumwe bw'ishyaka urebye burimo buragenda koko babushyira imbere.
Urabye abategetsi baza gushikiriza amajambo no munsi harimo President Obama, icyegera ciwe Joe Biden, mubona ari kihe biza gufasha muri iyo ntumbero yo guha inguvu umukandida Hillary Clinton?
Kugeza ubu ngubu iyo urebye ukuntu irikoraniro rigenda ni ibintu bashyize ku murongo neza bati uyu munsi tuzakora ibi, tuzakora ibi, tuzakora ibi. Uwa mbere bafungura bibasiye Trump, ejo umunsi wa kabiri batatse cyane Hillary Clinton uko ameze, ibikorwa bye kuva imyaka 40 ari mu buzima ubungubu bwa rubanda, mukore ya rubanda. Uyu munsi barakeka yuko noneho ari intangiriro yo kuvuga ibindi bibazo bikomeye nk'iby'umutekano, ariyo mpamvu Vice President Joe Biden na President Barack Obama baza gufata ijambo amagambo ategerejwe cyane 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 kuri iyo ngingo, bavuga bati Hillary Clinton ashoboye kurengera igihugu cyacu, Hillary Clinton ashoboye kurengera aba inshuti za Amerika aho ziri hose mu mahanga, Hillary Clinton ashoboye kurwanya iterabwoba, Hillary Clinton ashoboye gutegeka igisirikare.
Urakoze. Ni mugenzi wacu Thomas Kamirindi ari mu gisagara cha Philadelphia hari karakurikirana ikoraniro kaminuza ry'umugambwe w'abademokrate ririko riba muri indwi rizorangira ejo ku munsi wa kane. Turagushimiye ubandanye. Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha yamara imbere yaho. Reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ryagiriza urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi gufata abapfasoni ku nguvu Sala Nu Ismail yahoze umushingamateka muri Somalia, niwe ari nyuma y'igitero cya bombe cy'umuyahuzi cyahitanye abantu 13 ku mugambi mukuru Mogadishu ejo ku munsi wa kabiri. Abantu 31 bapfuye, abandi batari bake barakomereka mu gisagara cya Kamishli mu buraruko bushyira ubuseruko bw'igihugu cya Siriya. Njuti mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha aho niho bigarukiye. Kuri mikoro mari kumwe nanje Fidel Niyonga wafashe amajwi agashyira hamwe n'ibi biganiro ni Innocent Kimenyi. Kwizina najya bagenzi banje bose ndabifurije umugoroba mwiza, ndabatumira no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu ku ijuru rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.